Aba kunzi bijwi rya Amerika bageze ni mu makomine atatu agize igisagara cha Bujumbura aliyo muha Ntahangwa na Mukaza hamwe no mu makaritie ayagize aho biboneye abantu bambaye neza biboneka ko bari bazindutse baje mu kazi nkuko basanzwe bakorera mu biro ariko ico gihe bari hanze yabyo biboneka ko bitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu ko gukora isuku aho bakorera no hafi yaho bamwe muri abo bari mu mwambaro w'akazi abakenyezi bari mwe bambaye amajipo n'amashati abagabo nabo amapantaro n'amashati by'akazi biri kubimenyetso biranga ibigo bakorera abari muri byo bikorwa by'isuku bari bafise imikubuzo mu ntoki abandi batoragura imicafu n'intoki bakayegeraniriza aho bari bateguye benshi muri abo bakorera muri byo bisata bitandukanye ntibashimye gutanga makuru ahubwo babona nabo batangaye aho batanguye ico gikorwa bisa nkaho bari kubakora ibintu batabyiyumvamwo abakunzi b'ijwi rya Amerika babandanije baca mu makaritie atandukanye arimo Bwiza na Jabe naho nyene abanyagihugu bari ko barakora ibikorwa by'isuku uyu twayaze ngaho mwijabe aratubwira uko yabonye ibikorwa by'uyu munsi
n'ukuri isuku hose bari koze dufate nko ngaha mwijabe twazindukiye mu bikorwa rusangi kandi namwe murabona yuko hasa neza byongeye nagerageje no kuja muri ville ariko ngiye muri ville n'ukuri kw'Imana na je natangaye abantu bose bari ku kivi amana nti yose yugaye babanje kwanza kuraba ukuntu bogira isuku aho bakorera kandi n'ukuri kw'Imana uravye ubona ko bisa neza cyane
mugenzi we nawe avuga kwa kamo k'umukuru w'igihugu ko gukora isuku mu gisagara cha Bujumbura kazi igihe
hakorera hari isuku biranaruhaye n'akarorero keza kuko umuntu ari karakorera ahantu heza n'uje nk'umukiriye kumushorera gaca ahantu hameze neza nawe nyene biramuryohera nico gituma iyo jambo ry'umukuru w'igihugu twashimye cyane
abo banyagihugu bavuga ko n'indwara ziva ku isuku rike zogabanuka kuko usanga imyanda yaraboreye mu bice nka byose bigize amakaritie
byatuma igisagara kimera nabi ugasanga ahantu hari karadumu rusage kandi haca abantu b'ingenzi n'abandi
babifashe nk'itegeko twese tugakora n'ukuri kw'Imana nta mucafu uboneka usubira kuboneka mu gisagara indwara zozo twobaza
ikindi basaba nuko ico gikorwa kitobica uyu munsi gusa ahubwo cohoraho kikagira n'amategeko akigenga
kandi bisaba ko twogerageza nka minsi yose ico gikorwa kikabanda abo batwara nibo bategerezwa guhimiriza abanyagihugu
buryo umuntu ari akantu kiwe atabonye pubere akakagenda naco bitwaye ukakagenda na dofasonke ugeza ahantu hari pubere ugacusha n'ukuri kw'Imana igisagara cyomera neza
ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone na Jean Nduwimana avugira ishyirahamwe Orikome atubwira ko nabo nyene bazindukiye muri ico gikorwa Nduwimana avuga ko naho ico gikorwa c'isuku mu gisagara ari ciza ariko gikwiye kwihwezwa neza hakajaho umugwi ugenzura isuku uhereye kuri ba nyumba kumi n'abakuru b'imitumba
hari aho bitura amabiro benshi urabizi bajya batonda uvuga ko badaba bagira bakirose yaba bakira aho yavuze ngo abavura ngo bazoguma bakora urumva abavura nabo nyene bakora ari uko hari ibyangombwa babivuza barose apafu uvuze ngo ntibakore uvuga ko uhejeje gukarariza ibijanye na migration ibijanye na voyage n'amavoyage urumva perezidanse ukwama yamba yashitse kuma aho bakorera aho baba nuko bosubiramo ingene intwaro itunganije ke bajya batwara imitumba babarabara
ikindi Nduwimana yabwiye ijwi rya Amerika nuko ikibanza cyo mu buterere cahora kirunduwamo imyanda ivuye hirya no hino mu gisagara kitakihari kuko abantu bacubatsemo avuga ko atakindi kibanza leta yatanze cyo gusukwamo imyanda kuri we ibyo birashoboka kuba ari byo bituma abantu baburaho batwara imyanda n'imicafu bagahitamo kwikinga ijoro bakayisuka kaha mu makanevo n'ahandi Nduwimana avuga ko ikibazo c'isuku mu Burundi gikeneye ibindi byigwa bikomeye
bakagira ne na komisiyo nasionali jejwe guraba imbere ikaronka na pouvoir yo guhana abo bose bakwiragiza imicafu uburyo bw'ibikoresho ni uvuga imodoka zitwara imicafu naho ziyishira gutora abantu baciye ubwenge mu batwara amakariti abantu bazi gutwara koko bazi icyo ari cyo guhagararira isuku
nkuko mu gukora ibyo bikorwa by'isuku hitabiri wa kamuka perezida w'Uburundi yateye abo bakozi kuri uyu wa gatandatu uheze avuga ko wazosanga mu biro azomwisohorera perezida Ndayishimiye Evariste yazindukiye ku kivi ari abo kwiyo ngingo yubahirijwe yatanguriye ico gikorwa muri karitie ya Musaga iri muri komine komine ya Muha abandaniriza muri komine Ntahangwa na Mukaza. President Ndayishimiye avuga ko arabiye inyuma yahora yibwira ko igisagara cha Bujumbura gisa neza kandi mbere huzuye imicafu gusa.
Magatagatu nagiye nsanga nahora nca mu gisagara mbona umenga hari sukuru ze n'abanyamahanga harambwiye ngo no ngo vire propre ya nasaze mukuburira munsi y'uburiri ukuburira munsi y'igitanda pe.
Nkuko byatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku munsi wa gatandatu heze, bitegekanijwe kwicwa gikorwa c'isuku kizomara indwi yose dutanguye. Abakozi bose bakorera mu bisata bitandukanye havuyemwo abaganga n'abacamanza, abandi bose basabwa gusohoka mu byumba bakoreramwo bakaja kugira isuku no gukubura igisagara ca Bujumbura. Mwamenya ko igisata kiraba iby'isuku mu Burundi kugeza ubu kibarizwa mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.